Umushikanganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yavuze ko igihugu c'Uburundi kimaze igihe kitari gito gikurikiranira hagufi bijanye n'abavuka gihugu bacu birukanwa ku butaka bwa Amerika, ariko yabeshuje ivyo leta ya Amerika yatangaje kundwi heze umunsi umwe inyuma yuko prezida mushasha Evariste Ndayishimiye yashikiriye amabanga yo kurongora Uburundi inyuma y'uruvuga iturumbuka rwa Pierre Nkurunziza kwa munani ku kwezi. Ezekiel Nibigira:
haraheze iminsi itari mike wanagomba muri politiki ya leta zunze ubumwe za Amerika bahisemwo ko abarundi basanze mu gihugu cabo badakwije ivyangombwa, eka mbere se n'abarundi gusa n'abandi banyamahanga, abo bantu bazoca babafata bakabasubiza mu bihugu byabo. Ivyo rero byarabaye no ku Burundi, aho abarundi basanze badakwije ivyangombwa twavugana nabo, abo dusanze ari abarundi koko tukabakira. Ingorane aho yoba yarabereye gatoya nuko mu bo bari bateguye kutuzanira hariho bamwe twasanze bararonse amapasiporo y'u Burundi biciye mu magendo. Abo rero twebwe dukoranye n'inzego ziperereza mu gihugu cacu, tugakorana n'inzego zijejwe umutekano, twasanze mu by'ukuri hariho bamwe atari abarundi. Muca muvyumva rero ko umwe wese yakirwa n'igihugu ciwe. Twebwe abarundi bacu abo batuzaniye twarabakiriye.
Bwana Nibigira yashimangiye ko ata murundi n'umwe bigaragara ko afite akabira ko Burundi yazigara yankirwa kwinjira ku butaka bw'ico gihugu no kwakirwa.
N'ubu mbere tukabandanye tuvuga tuti nimba hari umurundi basanze ariyo adakwije ibyangombwa nk'uko politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe itunganijwe, Uburundi turiteguye kubakira. N'uyu munsi nibatubwire ko abatuzanira turiteguye kubakira, ariko kandi batahure yuko uwo natwe tuzosanga atari umurundi ntibishoboka, ntibikunda, ahubwo nabo bace badufasha kugira ngo uwo muntu batore neza ubwene gihugu bwiwe. N'ubu ndabisubira, uwitwa ko ari umurundi babona yuko ari ngombwa yuko bamuturungikira igito gitabwa iwabo, turiteguye rwose kubakira. Utari umurundi nawe nibadutahure, turafise inzego zibikwiriye kubimenya, zifise ubuhinga bukomeye cyane bwo kumenya yuko yari umurundi cyangwa atari umurundi. Abo o murumva ko badukoreye ikosa rikomeye cyane abene gihugu.
Abajijwe n'ibiki kibazo kidashobora gutosa kazi migenderanire hagati y'igihugu ciwe na Amerika, umushinganije rw'imigenderanire yishuranya gahemo:
ihi babewe kibi n'ibintu byamaho hagati y'ibihugu, reka natwebwe hari ingingo dufata nk'Urundi kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka sibyo rya mbere zifashe ingingo nka beninzi. Ni nk'uko natwebwe ejo dushobora kuvyuka ugasanga hariho ikintu tudatahuye neza, duca tubanza tukavuga tuti reka tubanze dufate ingingo kugira ngo iki kintu dushobora kucumvikana neza. Ibi ni ibintu bisanzwe n'ubuzima bwa misi yose kugira ngo igihugu cicungere. Aha rero Amerika iri kwirafata ingingo nk'iyi no kugira ngo yicungere nk'uko natwe ejo dushobora gufata ingingo kugira twicungire nk'uko n'ikindi gihugu gishobora gufata ingingo kugira ngo cicungere. Nico bita rero souveraineté y'igihugu. Mugabo souveraineté y'igihugu ubwo nyene ntica ikora ku migenderanire y'ibihugu. No muri ibi bihe tumaze igihe ducamwo hano mu gihugu, by'ukuri twagira tubamenyeshe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika duhagaze neza, tuvugana, dushigikiranye, imigenderanire hagati yacu nk'ibihugu ihagaze neza. Iki rero si coca kiza gutosekaza iyo migenderanire.
Ingingo Amerika yafashe nyuma yo kwagiriza Uburundi kwanka kwakira abantu babwo babirukanywe nayo ni ukwima amaviza Abarundi, kiretse abubahwa baja mu ngendo z'akazi co kimwe n'abakorera amashirahamwe mpuzamakungu. Nkuko vyandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru Associated Press, Amerika imaze imyaka inigana n'ikibazo co kwirukana ku butaka bwayo abantu cane cane bafise ivyaha bagirizwa, ariko ibihugu bavukamwo bikanka kubakira. Sentare ntayunzwa y'ico gihugu yategetse kwa abo bantu batogumizwa mu mabohero ubuziraherezo. Igisata kijejwe abinjira n'abasohoka muri Amerika kivuga ko cagobererewe kurekura ibihumbi vy'abantu bari mu busho bitewe n'iyo ngingo. Kunwara President Donald Trump, Amerika yishimikije amategeko mpuzamakungu yafatiye ibihano ku bijyanye n'amaviza ibihugu nka Gambia, Cambodge, Eritrea, Guinea na Sierra Leone kugira ngo biciye muri aho gasubugerezo vyemere kwakira abanyagihugu bavyo babirukanywe n'ico gihugu ca mbere ca rutura ku isi. Roger Wilkaneza, Ijwi rya Amerika.